Tubashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio yindwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu. Ijwi rya Amerika kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda, abari mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave y'Ijwi rya Amerika, muri Uganda mu karere ka Kisoro no mu micungararo yaho muratwumva atankomaze ku FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora. Ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu, adresse za YouTube yacu, Instagram na Twitter ni VOA radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uburundi bugira gatatu mu bihugu bifise abantu benshi bariko basaba ubuhungiro mu gihugu c'Ububirigi buza inyuma ya Afghanistan na Syria. Ivyo biharuro bitangwa n'ikimenyesha makuru co mu Bubirigi La Libre Belgique, aho gisigura ko abarundi basavye ubuhungiro kuva mu kwezi kw'indwi kuno mwaka bigwije incuro 8 n'ababusavye mu mezi 3 yabanjirije ukw'indwi. Ibiharuro vyadugijwe nabihetse ku masezerano yari yarasinywe hagati ya leta y'u Burundi n'iya Serbie, aho binjira ata visa hama bakabona kubandaniriza mu bindi bihugu vya Buraya bitandukanye. Batari bake baragiye mu Bubirigi, mu Budagi ahatandukanye. Ayo masezerano ariko aheruka guhagarikwa kubera ikibazo c'abaja i Buraya baciye muri Serbie. Umwe bwa Buraya bwararemereye Serbie buvuga ko iriko yorohereza abinjira ku butaka bwabo bakaba benshi, gutyo ayo masezerano arahagarikwa. Ariko abafise impapuro z'inzira z'akazi bo baracagenda, canke uyundi muntu wese avyifuza akabanza kubisabira uruhusha. Abashitse ku butaka bw'Ububirigi babayeho gute imbeho iri kwiraza mu bihugu vya Buraya ko igiye kuzura inzara abatareronkaho babika umusaya bizobagendekera gute? Utwo tubazo turi mutwo tuza guca irya nino muri kino kiganiro muri Isanga cuno munsi. Twabatumiriyemo Josephine Jones Nkuzimana numenyesha makuru yigenga muhinga mu byo kumenyesha makuru, akaba ari mu bari ko barafasha cyane ibitandukanye abavuye muri Serbie bagashobora gushika mu Bubirigi. Josephine Jones Nkuzimana, ikaze ku Ijwi Amerika kandi wakoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo c'abarundi bari ko bazangaho onye mu Bubirigi no mu bihugu bitandukanye vya Buraya. Ikaze Jones.
Urakoze cyane Diane, ndakuramukije kandi ndagushimiye, ndaramukije n'abari kwarumviza iradiyo yanyu.
Ego, aho mu Bubirigi mumeze gute?
Aho mu Bubirigi twifashe neza, nuko imbeho ugiye gutangura kuza kandi imbeho Kigali imenyerwa n'umunsi warimo.
Ni ukuzamura muri susurutsa buke buke, niko bimeze nta kundi. Ego Jones, imbere ko tuza kukubaza ukatubwira ingene watanguye gufasha abari ngaho, ingene icyumviro caje, kuko twari twashimye kubana n'umwe yaje agashika ngaho ku butaka bw'Ububirigi, mugabo yatubwiye ko yagiye gukora ico bita kwitanga, ntiyaboneka, ngira turaza kumuzana mu kiganiro atubwire kigeze hagati. Mugabo banze utubarire wewe uri kurakurikirana bigino bikogwa, ubu unye vyifashe gute, abaza baracaza ari benshi, bimeze gute kurubuga?
Uko bimeze ni ukuvuga yuko uwo umuntu yari amaze gushika muri Serbie, baracagerageza kugira ashobore gushika ngaha cyangwa ashobore gushika mu bindi bihugu ashobora gusabamo ubuhungiro. Ibyo nabyo muratwe bidafunze byoroshye. Uko iminsi igenda niko abapolisi bagenda barafata abo bapasitori cyangwa abantu barinda baraza, ugasanga ibyo rero bituma abantu bagenda bukebuke boranakanye bya bindi bari basanzwe bakora nko kugenda iminsi ibiri badahagarara cyangwa barondera abantu babatwara umwanya wose. Ubu ni igikunda kubera harakanye cyane. Urumva no kuba yuko abari kubaraza ntibareka kuza, ariko abatari mu nzira aho baracari mu nzira, ariko n'umunsi n'umunsi bagashobora gushika ko baramaze kugera ku butaka bw'ibihugu bya Burayi.
Iyo uvuga ngo baracaza, ni ukuvuga ko hariho abari bagisigaye muri Serbie imbere y'uko leta ya Serbie n'iy'u Burundi bafata guhagarika, bafata ingingo ihagarika ibyo byo kuza muri Serbie atavizaga drones, hariho abari bagisigaye.
Urumva muri Serbie kugira urinde kwa baro nk'abahasitse bakabiba amahera, kuko haravugwa abantu b'abarundi basanzwe barigize ibihangange mu kwakira abandi. Ndabika ibihangange ko urumva nibo basanzwe bari kuri terrain barabakira, ariko bari ko barabakira rero hariho ababakira bakabajya amahera, bakabajya amahera akiri kare, ugasanga nk'umuntu yabuze amahera akaringira kugira ngo basubire kumunwikira amahera. Hariho abandi nabo bajya aho basanzwe barindirira ibyo bisaba house game, ukarindira kugira uzoro nk'umuntu akujyana peut-être kubera udafite amahera cyangwa kubera utararonka inzira, kuko inzira yose uko ifashwe niko hatoguye indi nzira kugira umuntu ashobore kurengana. Ni ukuvuga rero abantu barashika bose, ariko hari abakiri mu nzira n'ubu bakibaza ati mbega uciye ngaha vyogenda gute, uciye ngaha vyogenda gute, kandi barindiriye gushika kugira bashobore gusaba ubwo buhungiro barondere.
Uvuze ngo babajya amahera bayabarira he mu makambi baba bashikiyemwo hehe?
Hariho abibiwe amahera mu makambi, hariho n'abibiwe amahera n'abarundi bene wacu babakiriye, kuko hari ukubwira ati reka ndagufatire ihoteli, ndagufatire indwi hayegeze ugishika ugasanga yagufatiye iminsi ibiri, iyo minsi yindi irenga k'itanu amahera akaba yasize mufuka. Ibyo byarasize cyane, aho mbere bitangura abantu gutera uhagarara hamwe abarundi bamwe bamwe bari kubanza batasuye kuza barizera abo barundi bahasanze kuri cyangwa kugira bashobore kubasaba ngo bafashe, bakemera gufashwa n'abandi banyamahanga, kuko abarundi twebwe nyine nitwe twari ko turaribwa amahera n'abandi barundi bene wacu. Niko navuga
abo bari basanze bari ku rubuga muri Serbie bari bahabaye nk'abandi, ni abantu ki bahakora iki, bahamaze igihe kingana gute, kugira ngo twumve ingene iryo herekano ry'amafaranga rigenda?
Hariho abari baje kuva hakigihe basanzwe bahamekiriza, hariho abandi baje bakabona harimo inyungu yo kuguma ngaho bakaguma. Muri ibi bihugu byose ubona abantu bagenda baracamwo, harimo ukuboko k'umurundi abari inyuma abari kwarerekana tica ngaha cangaha, kandi muri abo si bose bari korekte wovuga yuko batariko barabajya amahera. Ibyo narumvise benshi bidoga bavuga ati twarize kandi twebwe na bene wacu, nuko hariho amazina azwi, hariho amasanamu yasohotse, ariko si ibintu byagiye ku rubuga ngo bimenyekane ngo ariko bararega umuntu, kuko burya nawe uzi ko waciye mu magendu ukabona nawe bakwize mu magendu nuza kubivugira hejuru si uko bizogenda.
Hari n'amakuru yigeze kucanacana ko bigitangura kumenyekana iby'abarundi baja muri Serbie, bikavuga ko hariho abarundi bari ngaho muri Serbie bahaje bakavuga ko ari impunzi, bakabwira abandi bari mu nzira bakiri mu Burundi babasaba magati y'amafaranga ibihumbi bibiri by'ama-euro kugira ngo babahe ico bita impapuro z'inzira, ivyo babasabira bitandukanye. Ivyo vyari vyo canke baba bashikuza babivuga?
Sinzi kitigiri basaba c'amahera, ariko hariho abarundi bari muri Serbie baza barababwira yuko bashobora kubafasha mu kubarondera n'amahoteli. Ivyo vyose bakabasaba batakweretse igipapuro kiboneka, yari bibonekeje kandi no mu gihugu cy'Ubutariyano, aho hariho abakenyezi bagiye hamwe bakaza barasaba amerotegire uko angana abantu kugira bashobore kubafatira amatrain, kandi bakabafatira amatike ya train atariyo abona bagashaka gufatwa bari mu nzira urumva ni ibintu byagiye biriboneke
ne gurakoze Jones kutubwira gato ingene umuntu yashobora gushika urumva hari zo visa warazironka bamubaka kujya ko amafaranga abandi bakagira iki atavize isabwa ari rusha gusa winjira ugatanga mukanya turakira bamwe hanyuma ucu tusangiza urugendo rwa bamwe bakubwiye mu bo wakiriye n'ingene watanguye kubakira ariko harabo duse ku mirongo ya telefone bifuza kubanza kubaza ibibazo turahera kuri Dieudonné kaze ku juri Amerika.
Ego murakoze cyane.
Uherereye ka Dieudonné?
Ndi muri Canada, Canada yo hagati mu gisagara cya Trois-Rivières. Province ya Quebec.
Mwifashe gute ngaho Quebec?
Quebec turakomeye communauté z'akarere k'iyaga bigari ndavuga abarundi, abanyarwanda, abakongomani. N'abandi b'Afrika muri rusange.
Yego twagutumire rero Josephine Johnson Nkunzimana numenyesha makuru yigenga ka no muhinga mu byo gutanga makuru ari mu bari ko barafasha ku rubuga mu Bubiligi ibitandukanye kuri abo barundi bashitse mu Bubiligi n'abakiva muri Serbie bagana u Bubiligi. Akabazo ka ucanye nererana.
Jewe sinkunda kubaza gatanga intererano. Intererano ya mbere ndayiha kuri aba bene wacu b'Abarundi ariko barava mu Burundi bajya mu bihugu bitandukanye. Iyi ntererano ni nk'impanuro nza gutanga kuri leta, leta nayo ni leta y'u Burundi. Mbanze nje ku Barundi bagenzi banje baba ariko barava mu bihugu u Burundi bagana ibindi bihugu by'amahanga. Icya mbere cyose nabamenyesha, iyo umuntu afashe urugendo rwo kuva mu gihugu iwe ku mpamvu zitandukanye aburiza kwihanganira ibintu byose aburiza guhura nabyo mu nzira. Hanyuma naho ni ugushobora gukebura Abarundi baba baramaze gushyika imbere. Si byiza iyo mugenzi awe ubonye yuko nawe hari byamugoye mu gihugu bisabye ko icyo gihugu akivamo ku mpamvu ziwe ku gaco kiwe nawe kuki profita ushobora kumujya amahera mu buryo bucyanka ubundi. Iyo ni ingeso mbi y'ubukoko igenda ituranga Abarundi aho turi hose hirya no hino, si byiza na gatoya. Iyindi ntererano ndayitanga kuri leta. Burya igituma Abarundi bahangayika bakava mu kiwabo bakaza mu bihugu bitandukanye biva ku mpamvu nyinshi biterwa na leta. Leta ni ukuvuga y'u Burundi iba ari imwe, ntituraba ngo ni bariya ngo bagiye bakurikirana ngo no munsi haraba leta iguma ari imwe. Leta ikwiye gufata imigambi irashe mu bisata bitandukanye. Icya mbere ni iki? Umutekano kuri bose bawukomeze, hanyuma bakora imigambi y'iterambere, bagura ibikorwa, bakora amakompanyi akora ibintu bitandukanye. Mu Burundi abantu baramenyereye yuko abantu bashobora kubaho neza ari abantu bakora muri leta cyangwa mu mashyirahamwe akokira leta cyangwa mu mahoniti. Mugace mu bihugu ndimwo harimo ubuvuzi bwinshi butandukanye, amakompanyi, amahinguro atandukanye, umuntu arakora akaronka amafaranga ku buryo butandukanye. Cyo kimwe n'uri yakora muri leta cyangwa akora muri serivisi kanaka, ni ukuvuga leta niyo yavuze gukora ibyo bikorwa byose. Abarundi tureke guhangayika mu bindi bihugu kuko ibyo byose bituma na leta ibaho yonyine ikikunda n'abari muri iyo sisiteme mu gukora ibintu bituma bonyine biberaho neza. Hanyuma popirasiyo, abanyagihugu, ukamenga twebwe turaba gukurikira gusa.
Urakoze cyane. Ugira umunsi mwiza Dieudonné ngaho muri Quebec.
Ego namwe mugira umunsi mwiza, murakoze kuntumira. Bye bye.
Ego ugira umunsi mwiza. Josephine Johnson Nkunzimana, ivyumviro vya Dieudonné uravyumvise. Umwe mu baciye mu nzira ndende iri muri Serbie turamuronse ku murongo wa telefone. Tumwakire hama Jones aca tubwira aho yakuye iciyumviro n'ingene yatanguye imigambi yo itandukanye kuza arafasha aho bashika mu Bubiligi. Turafise Alain, uratwumva?
Ego ndabumva.
Ego ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga.
Ego.
Alain, uri muri bamwe bashoboye gushika iburaya mu Bubiligi uciye mu nzira yo muri Serbie. Dusangiza urugendo rwawe rwatanguye ryari, ruza kurangira ryari?
urugendo rwanje rwatanguye itariki itanu z'ukwezi kwa cumi nawe afata indege y'Ubujumbura ngana muri Serbia amashayo itariki zitandatu hari mu masaa sita hanyuma bashyizeyo bakoreshwa kubera raporo umugenzi ngabo uyu mugenzi aratwereka ibintu umugabo yatwize amahera kubera yatubwiye ko bisi ari mu masaro mirongo itandatu ngabo bisi n'amaserbia cumi n'atatu adushikana ahantu bita ku Barundi. Ku Barundi rero twaciye tugura kapisimu turafungura hanyuma turongera ikintu twa demu. Demu rero icyo kintu rero ni ukuvuga yuko uba urondera ku ngendo ushobora gupasa kuri frontiere ya Bosni mambe ya Serbi uja Bosni. Rero aho hantu hariho vile utujamo kubera iyo vile twagiye mu ijoro ntawe nibuka twasigaye muri iyo vile twagenda amasaha ane n'ibisi hanyuma uhageze aca haza umupasere bamwavuganye baba bamurondeye na Barundi bene wacu bamuturondera basanzwe baba hari hama aratubaza uwaturundi ko tutamubwira tumubwiye akarusha muri taxi twahirishe yose 35 euro hama tukugenda ahantu mutwicarika mu kizu kizimanga bari kwa rabomu wanyine tuhamara isaha hanyuma tuhamadita tutangwakita n'amaguru abantu n'amaguru twahagiye iminota mirongo ine n'itanu twari kumwe n'abarabu abarundi twari treze abari umunani na bine bari duye hama aho hari nko mu maminwi dushaka kujabuka isanga kuri kote ya Bosni abapolisi bari muri patrouille kwicara ahantu aho rero twe twuma twicaye hari mu mwonga hari kuri hama abapolisi bo kuri frontiere ya Bosni bagiye ashaka igifungo tutubabije yo kwicara ngaho gushika 5h du matin wenda twaraye mu mwonga hanyuma tujajabuka tujabutse twari ha defa eho mpase pa personne
umupasseur ni umwe abafasha kugira ngo mushobore akabereka inzira mucamo mu mashamba aho mwaca
ego wewe yakoresha mu bwato ngo muje mu bwato bwato umwe wese ategeka kumuriha amajana abiri hama tugeze kuri kote ya Bosni twaratambutse nk'ikintu cy'amasaha meza atandatu cyangwa umunani nibuka kubera twashyikiye abapolisi badufashe mu masaa sita hanyuma abarere twaguma dushike kuri arebi tubwira tuje tarayevu ni kapitali ya Bosni numva niho hari amakambi ariko mvura baciye baduha baradufasha baratwagira turahuka ashakerekeza turafatiye bisi mbi aho hantu uri gushika tarayevu uhagenda amasaha atandatu twaciye dushika tarayevu nko mu vendeze wumva hariho amakambi abisareba ikambi y'imiryango ni ukuvuga ko ijyamo abagore abana n'amafamiye akabana n'ikambi y'abasiribateri wumva iyo kambi y'abasiribateri rero niho twaharaye twamaze iminsi ibiri kugira umuntu aruhuke hanyuma tudufate tagisi kuva ngaho Sarayevo gushika muri kambi yitwa Lipa iri na masaha ane tagisi twahishe amaero amajana atatu turi bane ni ukuvuga ko umwe wese arishe 75 euro hanyuma muri Lipa twashyizeyo batwakira batugaburira baduca muri konfinema y'iminsi umunsi umwe uvana n'umunsi w'ushyitse ko ushyitse nko muri wikende uvayo lendi ushyitse nka lendi uvayo bukeye hanyuma naho ngaho rero hariho abasesera kuruhuka aho twahaca abarabu nibo baba bari benshi abarabu harimo icyo gihe harimo n'abakidayo harimo n'abamekisike bari barimo harimo n'abahindi harimo n'abasomaliya ngaho rero uri kura uri ngaho muri Lipa ni hegere frontiere ya kose dushobora kandi kurondera ikintu cyitwa game no kuvuga ati tenda kurondera umupasseri umva game no gupasa umva ukirondera hariho abitwa amazina benshi n'abapasseri benshi
ntaguciriyemo ga ala hariho abarundi bavuze bapfiriye muri urwo rugendo bapfira mu yahe nzira nturayishikamo canke wayirenganye
uya twayirenganye abarundi benshi bapfira muri kuri Sudanese ubwo baratwaga ego
bapfa kubera kuruha bapfa kubera iki
baratwaga kusanganyiriye cyangwa se ubwato bwabo bwatobotse cyangwa se bajabuka n'amaguru kuba ni Fred Vitter uha amavage naho ari gatoya mugabo nani gatoya kwatike hari kwari rwakamye umugabo ufite profondeur kandi twawe vraiment wabwiye
baha abahapfiriye bangana gute
bapfiriye
mumaze kumenya
aho umaze kumva niba nishanga batanu
hanyuma aho nyene tukiri kuri aho batwarirwa muri ako kuzi uvuga ko karimwo amavage menshi abantu mwa muri kumwe baba bari kumwe n'abana abana nabo barijabukana base barabashira mu mugongo byagenda gute
ufite imvana ufite umwana muto wanyu uramusha mu mugongo hasi twarafashanya kubera umuntu umufashije harageze igihe nawe akamufasha ibyo ndaza kubishika ko nk'abafite abana babasha ku mugongo bakabategura natwe ngaho twari kumwe hari ng'abana hari umugore wumva bafite umudodo wa emwa uwundi wa simwa uwundi yafise abana bane batanu urumva hariho abana bava mu Burundi babateguye mu mutwe ko bategerezwa gutambuka akabyo kwigisha
abana bangana gute
abana bashobora gutambuka nk'imyaka ibitanu cyangwa icyenda cyangwa icumi
bagatambuka urwo rugendo rw'amasaha umunani atandatu yose watubwiye n'amaguru
ego kubera ari igihe twagenda tukaruhukaangacantinyi cyangwa tugatera tubandanya
hanyuma muri icyo kingo cyose abo bamwita abapasseur mwaha amafaranga babereka inzira bacana mu bwato butandukanye barabaha impamba nibo babagaburira ayo majana abiri mwatanga mu bwato yaba ari mwinjya canke
oya ayo majana abiri y'umupasseur ibyo kurya amazi warimbanye aho byubufite ndakubwira amazi isuguti energi kukubwira urumeni arahantu wacu ukabona kwicaye mu ishyamba ati ni butike nimwe ihari ushobora kuguramo ikintu
unkundire gato Alain imbere kuza kutubandaniriza kuva muri Croatie gushika ugere mu Bubiligi tubanze twakire Nadia ni André ari ku murongo wa telefone turafise André kaze ku jugi Amerika
murakoze cyane
yego ninde uherehe ga André
nerebere mu Burundi mu ntara ya Gitega ku muza mukuru wa politiki y'u Burundi ari Gitega
ego twafise John Josephine Johnson Nkunzimana ari mu bari imbere mu bikorwa byo gufasha abarundi bariko bashika mu Bubiligi bamaze gushikayo hariho na Alain we yarafashe urugendo rumvana mu Burundi yaramaze gushika mu Bubiligi akabazo ku batubire bacu kandi ucurugabanya volume ya radio yawe ikira tumira amatwi
murakoze cyane hanyuma icyo nagomba shishiriza jyewe ahubwo tubanze dushimira Imana kubona yarashoboye gushika aho mu Bubiligi ariko rero je ubwanjye nca ndaba igituma eske bariko baja mu Bubiligi kubera iki bariko bihutira baca muri iyo nzira gikenewe n'amategeko bihereye ku ngendo zishika muri Serbia gusa muri Serbia urumva niho bakaminira ariko baragira ibibazo nkabo bariko barapfana abana b'u Burundi n'abana b'igihugu ariko ikimengo ndetse novuga ko ari ishusho mbi ku gihugu cy'u Burundi cyacu no kuri Afurika yacu icyo nasaba rero kanini nduko ndaraba nkabo bariko barajya muri Serbia bakakubwira bashikeyo mu bihugu bya Buraya bakoresha amahera menshi cyane kuko mu makuru maze igihe numva bakoresha hagati y'imiliyoni zitanu n'imiliyoni indwi bisigure ko uri mu Burundi ufite miliyoni indwi cyangwa miliyoni umunani cyangwa ibyo bitanu bakoresha urashaka kugira umugambi ukiteza imbere mugabo ikibazo kimwe gishyira ku babonye ikibazo ibyo ni ugishyira kuri leta kubera iki leta iri kiremera aba bana b'igihugu bakangara nubwo ari kwangara muri make nubwo baba bafite mu Bubiligi cyangwa bari muri Serbia nubwo ari kwangara kubera ntibari mu gihugu cyabo ntibari mu gihugu cyabibarutse iyo bari hose baguma bitwa impunzi kandi kwitwa impunzi cy'ijambo nimezere cyane gose
ugire musi
ariko rero ndimo nakaba cyohiyonya ah icena gomba cyane mubaje ndamubaje uwo mutumire wacu yase mu Bubiligi nuko nagomba nabaje akabaze bakurikira eske abo babasigaye nyuma nabo ako barafashwa gute urete uwo munesha makuru ariko aragerageza kuri cyangwa kwashoboye akabatabariza kandi akongera akabafasha mu byashoboye
urakoze ahubwo ako kabazo reka Josephine Johnson Nkunzimana bari wakishura ko gufasha hanyuma ala nawe araza kudusigurira icubajije ngo kuki bemera gufata iyo nzira benshi bita y'umusaraba kugira bashike mu Bubiligi bikunde urakoze ugira umunsi mwiza ego John tere kamere kuri wewe ngo abasigaye usivye wewe ibikorwa urimo ubona bari ko bafasha gute
urumva ngaha icambere mwomenya nuko aba bantu bashitse ngaha ari ibintu byinshi batazi bijanye no gusaba ubuhungiro ico nacho nico kintu cambere umuntu akwiye kumenyesha kuko aba bose mwumva bari ko baraza kwitanga nibatse babaha abo bita basitansosiye kugira batangure kubasigurira neza uko buri bibigi bupanze uko byakigeze kugenda izo bize jewe na sase gutangura gushika ko kuko nafatanyije na Landry n'Imerestro kuri Twitter twaragize amaisitose abiri imwe tukaba twagize dutangura tuvuga ibijyanye na visa yabaye obligatoire ku Barundi bose aho twasigurira abantu uko biri ko biragenda tukamenya n'inkuru uko ziko byagenda kugira umuntu atangire kumenya inkuru uko ibintu byifashe abantu rero niho batangura kutubwira ababaye bloke ku maaeroport n'ahandi n'ahandi yakomvikore iyo nayo yarashoboye gukurikirwa n'abantu mu 2022 gusa n'ubu bakiri kubarumviriza iya kabiri naho twaratumiye umuntu ajezwe amategeko kugira adusigurire neza uko basaba ubuhungiro ngaha muri Union Européenne kuko benshi ntibazo babizi kandi ingorane iriho ngaha muri bino bihugu bya Buraya hariho ama information udashobora gusanga kuri internet ni kuvuga yuko ari ama information uyabwirwa n'abandi bantu bamaze kwitanga imbere yawe ni kuvuga ko uwo muntu twatumiye ashobora kudusigurira neza agashobora kubasigurira uko umuntu ashobora kwitanga n'uko umuntu agira ibyo navuga ko yari vole ya mbere icyo twatangura ko cya mbere ari kubasigura uko bigenda aho umuntu ashobora kuza kwitangira aho akura umwavoka kuko na mwavo kuzubuzi n'uziburundu zingo jewe nzoburanirwa na naka nzo muri hagute esiko n'ibyagusa cyangwa bazondihisha ibyo ntaho babizi icya kabiri cyari gufashanya kugira abo bantu bose bari ko barasaba umuhungiro ngaha bashobore kuronka aho baba hari abo twashoboye gusabira indaro atari jewe diregitoma abandi babasabira indaro hari abo twakiriye hariho n'abandi batebye barabura aho bajya kubera abantu b'abagabo n'abahungu uno munsi nta mu Bubiligi ntibari ko barakirwa kuko Ububiligi bwaruzuye amasantre yose aruzura ararengerwa hamwe bababwira ati ego uritanze turaguha igipapuro cyemeza ko witanze ari cyane cyo ganti ariko ntizishobora kukwakira ngo tugwahuba benshi rero ubu hariho baba mu ibarabara n'ababa ahandi mu bizu byatawe gutyo oya ariko umuntu azayo agapfa kurwarayo kugira nyine ntago mari hanze icya gatatu kari kubagaburira no gusaba kubaha impunzi hari abantu bakora igikorwa cyiza Diane nuko abantu bari kubarabivugira hejuru ariko nagenda kubwira yuko njyewe nta gice kimwe ku ijana cy'ibyo abo bandi bari kubarakora ndiko ndakora bobo bari kubarakora ibintu byiza rwose kuko barashobora kubagaburira n'uri muri santa kuko abarundi ntituzi kurya inzira z'abacungu babaha ibyo kurya badashobora gufungura kandi bitabaryohera iminsi yose kwa gatandatu no kwa mungu hariho abantu biyoruganiza b'ababyeyi amafamili bakaza ngaho i Buruseli kugira bashobore kugaburira abo bantu kandi hariho n'ahantu hatowe nibaza hashika hatanu ngaha mu buri bwi bwose umuntu ashobora kujya gutanga impunzi afite impunzu ibikoti kubera agira atanguye n'ubukanya kugira abantu bashobore kumererwa neza bashobore kwivuga navuga ko ari ibyo bintu bitatu biri kubera kugwa ngaha kuri terre kandi bitari kubikorwa n'umuntu umwe kandi bitari kubikorwa n'abantu twavuga ngo bari mu mashyirahamwe cyangwa amasosiyasiyo n'abantu batandukanye bari
kubakora hanyuma hamagajo nseko inkuru y'umwana isubira inyuma wewe se ibitandukanye ukora ngaho mu Bubiligi ariko tukuzi mu byo kumenyesha amakuru wagiye muri ivyo bintu bivuye kuki hari akantu wabonye kakakubabaza umutima kagatuma uvuga ati reka nyamara nihutire gufasha abarundi bariko baraza
yego cyambere nuko nabonye benshi baze barabaza ibibazo batazi ugasanga umuntu aguhamagaye ati ni hari umuntu w'umuntu umugenzi wanjaze agire gusa cyite nga mubirigi sinobwa ngo ni mubiri gusa ngari buraya twese dusanzwe tuhaba turahitsa ukuntu dusanzwe tubayeho umuntu ukamubwira ngo ubayeho neza niyo aza uzomwakira yagushikira akabura iyo ndaro wamwemereye hari ibintu byambabaje mbona biri muri sosiyete zacu kandi twari dukwiye guhindura ibyo kuvugisha ukuri tukababwira ati niba nsanga uze witeguye na sanitari mu bijyanye n'uburyo uzi ufite amahera yawe kubwira iminsi ya mbere dushoboye kwibeshaho uje gufata ushaka kugufashiriza mu cyo ukwize ariko nta muntu azaza ngaha ngo ashobore kukubeshaho kuko n'uwoba ari kuri sosiyete n'uwoba ahembwa ngaha twese turonka uburyo umuzungu ntaguha uburyo burengeze ngo ubwire utunge aguha uburyo kugira wowe ubeho ariko nta exaggeration jamu na ikintu bwo ngo ufite umusese kara urabaho buke buke ariko n'ufite umusese kara gushika naho ico niki cyatangwe kunyereka yuko integeza gufata abandi so tuko nsanzwe ndi mu bya communication nari na decide kuza ndabaha izo nguru zibabwira neza zitababesha ukuntu nga bitegeza kugenda aho umuntu ategeza kwitangi aha ategeza kurondera umuvoka uwo ategeza kuba ahantu hose ashobora guca kugira ashobore kwavansa muri procedure yiwe yo gusaba ubuhungiro kugira ntazazuragizwa agosa droite na cyane cyane ko benshi bazuragijwe n'abo mu miryango iwabo babemereye kubakira entre parenthese yariho kanagira mvuge hari umudamu yaje nga yakibona umuntu muri famiye yiwe ariko kubera uwo muntu muri famiye afite abana ashaka ko baramufasha abo bana yamugize nk'umuyaya muhira nishika uwo muntu sinzi ukuntu ariko arambaza uko bigenda nga ati jewe ndamubaza kuko itaraza kwitanga ko waje nk'impunzi uje gusaba ubuhungiro niwe yambwira ati jewe ndatarindiriye kugira ngo nkore histoire ndamubwira none ko uwitanze batasika bakubaza igituma uhunze ngo bakubura ni ibyo wumva bisa ariko nanumvise yuko uwo muntu wo mu muryango wiwe yamugumanye kubera amubera umukozi kuko bakozi b'uburaya baragoye hakumereka ngo nanze kwitanga kandi aribyo byamuzanye uruza utwo tuntu two kutavugisha ukuri ko tudatanga informasiyo y'ukuri kandi nziza ikintu cyatumye jyewe ntangura kwiyumvira kuzo ndandika na fanicare kuri ibintu by'abantu bavuye muri serivisi kuko benshi n'abamamagara abantu bavuga ngo nabonzi n'abantu bavuga ngo nasabye nimero zawe n'uyu n'uyu nazikorana nagenda kubaze ibintu bijyanye
ego hama ala Andre Igitega yari ababajije ngo kugira ngo urindushika ngaho uba ufise amafaranga menshi birasaba amamiliyoni n'amamiliyoni abazati kuki mwemera gufata amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni hakuyakoresha imigambi Bujumbura n'ahandi hatandukanye mukemera kuca muri iyo nzira y'umusabraba ala
umuntu byane imigambi Bujumbura imigambi bashobora kudandaza ibyo mugabo mushobora kurivariza n'umuntu wewe aronka egenerasiyo kandi ari mu kurangura ibintu aronka idolari ku 1990 1900 nawe ukaja kuri mashini akoronka kuri 2500 urumva nimushobora kwivariza urumva sho kwabusoma ugasanga wewe uri gukora uri home wewe n'ikintu tuve nk'ibintu n'ibintu by'impunzu ugasanga ipantaro irangiye nka wewe ashobora kugura amakenyo mabyumva kigusha makenya ugasanga wowe ushaka kwigusha makenya kwa kuri paske warazo madolari kumera makenya ikindi kintu nacyo imigambi Bujumbura ikunda paske inflasiyo y'igihugu nayo irateye ubwoba hanyuma ikindi nacyo kuronka akazi Bujumbura urabizi ko turimo umugambi ubu ni akaduroha kandi hari ikintu mu Burundi cy'ubwoko basyapivije ngo abahutu ngo bateza kuronka akazi ngo barabakinije kuva kera urumva ibyo byose uri nk'umuntu uvuye wize amaseri ugashyira mu nzu usabwe kubyiyumva ubwambi bikampa no kudupimura dipine
hanyuma ikibazo cy'umutekano nacyo coco ntacyo ikibazo cy'umutekano coco nta kiri muri ibyo bibatuma mu
birahari birahari ugasanga umuntu ayikagira izina rya papa wiwe cyangwa undi muryango we uravuka mu cyangwa hava
reka dufate na
abantu bavuka mu mugamba baragira niwe baje
Reka dufate Willy Billy kaze ku ijuru rya Amerika.
Ndabahe mwiriwe cyangwa mwaramutezanye namuherereye mwese.
Kuri Johnson na Alani mwiriwe natwe twe n'abanazi ngaha muri studio ni mwaramutse ikibazo cawe.
jewe rimwe na rimwe sikibaza ariko n'intererano nagomba gutanga n'izakunda batanga makabazo ndi mmenye sema kuri ko munyumva
turiko turakumva Willy Billy
bo ngombe mere kuri aka umunareje ko byo bari muri motive ituma ugwaruka nka mene wacu bindira kucyanze kimwe ngo nuko twaba twareze cyatubaye mu buzima bucanye kindi ariko rimwe na rimwe benshi twimbira kujyayo na jenayi mubimbira kujyayo mugabo inyuma y'ibi twumvise bidakunda kwinjira dutasa nibaza aho icya mbere twokora no kubwira abariko baragira intego zo kujyayo ko atangira ikihari kuko abahora baduhenda ubu twabakaza twari ibigambo aya nk'amashyirahamwe uno munsi akirika arigisha urwaruka amajyana ngamashyirahamwe abiri imwenye rumonga indi Bujumbura iri hafi mu majyana ariko arigisha urwaruka ngo yiteguye kugenda n'ubundi
Hinge gato ngo amashyira hamwe Billy uri kuranjaniranya mu byumviro bya ngo amashyira hamwe ariko yigisha iki
ariko yigisha ugwaruka kugira ngo baje borahegwe mu ndimi zikoreshwa hiyo n'ubundi ngo bongere bajyane
ayo mashyira hamwe ni nyabaki
oya ishimwe kuyavuga kuko simwana wo kuyatanga mugabo n'ubu nagira ngo menyeshe ko abajene n'ubu bakibandanya niyandi majambo bahendwa ko bashobora gushika hiyo muri byo bihugu kandi atanzira ikunda umva gico ariko ndaterera rero n'ubundi nashaka rero leta iki kintu gifate mu minwe ahubwo aba bantu bariko baradufasha ariko turashaka gushika hiyo nibatwegera batwegeranye izi miliyoni cumi batwaka tusohora ahubwo dukoreshira mu kandi mu minsi mike tugafata imbere
urakoze mugira umunsi mwiza Willy Billy wari utwakuye uri hehe buriya
jewe ndi mu ntara
Makamba urakoze Jean Claude nawe uratwumva Jean Claude uratwumva
yego ndagumva
yego uherehe ga Jean
ndagumva cyane jende mu Burundi ni kuri sema mu ngombe za cha Kongo ano bitandukije
Mwesisi mwe Kongo. Mkawezo kawe kwa Johnson na ala. Kwa hini ya lana?
Jeo, kivazo chise, sinu kivazo nini ndi lera no? Mwesa ambwe, jeo nandi dafki mwje, mwe nisuki yashaka kujikawa, mwe cha Alemani. Ama, kone rero nashaka gutanga rero nashaka kuhana urugwaruka rufite amahera ariko babahenda ngo kujya hanze ngo batange miliyoni bari bamusabye miliyoni umunani kone rero igice kintu ndiko n'umugenzi namuhamuye ndamwereka impamvu abo bantu bashobora kuba bariko baragira ku musumba kuko nashaka gufata miliyoni umunani ngo gitange bishi baragarutse mu barabimenye
duga kujya mu turiko turakumva kandi unarutse icyumviro cya wego
ego yewe umugenzi aragira ngo ndamwita yuko imiliyoni umunani ishobora kugura mu probox ukayinyongera kandi bazima bashobora kubandanya
ariko Jean Claude hambavu yabo bavuga ko baje kurondera ubuzima ngene bupagasa wiuke ko ariyo nundi muce bayemeza ko baba bakijije amagara yabo
yego ndabizi ariko benshi muri iki gihe bariko baje guhiga ubuzima kubera ubukene ngo buri mu gihugu bakabaka amaja menshi yo kujya za Alemanye za Qatar ugasanga bariko bagurisha amaparasiyera mu rwego rwashanga ayo mahira yabo apfuye ubusa ugasanga baragarutse cyane abaya baryeye bo barabavutse irengero
niyo
mpamvu rero nashaka guhana urwaruka bose ayo mafaranga no mu Burundi hari ibintu dushobora kuba twakora ugashobora gutera imbere yego yaba basi twayatanga ugasanga uragiye baragwaye akazi kuko umugwe hongo umugenzi yafatiye ku bantu ngo baherekwa kujya muri Alemanye baciye muri Serbia batanze miliyoni icyenda n'ibihumbi magana icyenda na mirongo umunani kugira bashikiye ngo umugabo ngo bayitira mu bintu ngo by'impunzi ariyo mpamvu nawe yashimishije umutwe bamwereka yuko ngo bahita bafata ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu y'amayero.
Unyarutse kugira ngo twibande ku buzima babayeho, dushimikire ku buzima babayeho, kuko ibyo kubandanya baza urumvise ko amayira yugawe ico hanura bamaze gushikayo n'abakiri mu nzira bagenda canke ico kokorwa n'icara.
Je ico kokorwa ni uko gwaruka ku mahera bariko barasabwa yo kujyayo kandi bagahitira mu buzima bubi bwo kuba impunzi. Je mbona yuko ayo mamiliyoni icenda cyangwa icumi twari dukwiye kuyiteza imbere, bamwe bakagera mu mashyirahamwe y'abantepine kuko ilifo
urakoze. Ubwira umunsi mwiza Jean Claude, ubwira umunsi mwiza ngaho muri Congo. Kriston uratwumva na wewe? Kriston uratwumva? Ndumva atariko aratwumva. Muhinga bw'ivyuma yavuze ko hamagaye ari muri Tanzania, ngira udu telefone twe. Uratwumva? Turumva itelefone yiwe itari kwirumvikana. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turacari muri Isanga, Josephine Jones Nkunzimana na Ala bariko baratubwira ibitandukanye ku buzima bw'abarundi bavuciye muri Serbie bagana mu bihugu bitandukanye vya Buraya. Hanyuma rero Ala, wari watugereje ugeze muri Croatie, umaze gushika mu Bubiligi, rero vyagenze gute, bakwakiriye gute?
Arawe nyene kwa muri kumwe n'abandi bakakwereka France ari ahantu kuri Pacekura tumba kacaguha kuko kitwa Annexe 26 igitugiro rero nico ikikwemeza cemeza yuko n'umupolisi agufashe bakimwereka hanyuma kacobora France. France rero nkuko John Tayibu ikintu coroshe kubera ahariho abarundi hariho abandi barasinyaye gusanga cyane abarabuni benshi ndamaze kubwira ba mucamugaranja mukarara iruhande ya hariho hanitwa pulite picato twararaye hanze ubu naho hari igihangare badushitsemwo nico turindiriyemo amatunda ko tuba nka pantre umva hariho batugaburira mugabo irya zino ziragoye baramenyeye kurya umuceri n'ibihandi ukagabuza umukate hamugabo nkuko John yabivuze hari abaza kutugaburira icende bakatuzanira indi nyene twese nkatujya tumenyereye nimbeho ni nyinshi nuko mugabo baragaragaza kwitanga uko bashoboye kubona kandi imana yahezagiye.
Hanyuma Jonse, wowe umaze igihe ngaho muri mu Bubiligi, iyo uravye abariko barashika ukabona ubuzima waciyemo wewe, ukabona ubuzima busanzwe bwo ngaho, urabona ari bizohava vyoroha ko bamenyera bari ico gitsigiri cose kinini kiri ngaho ga Jonse kubwaho?
Nibaza uko bigenda kose bazategereza kumenyera, kubera Ububiligi sibwo butegerezwa kumenyera abarundi, ahubwo abarundi bakwiye kumenyera Ububiligi. Hari abarundi bumva bavuze ko hari abashika ibihumbi mirongo ibiri binjiye muri Serbia, kandi bose biteze gushika, haba mu Bubiligi, haba muri Allemagne, muri Suisse, mu Faransa n'ahandi n'ahandi. Bagenda umwe wese agenda araja mu gihugu yibaza yuko kizomworohera kuronka impapuro. Nibaza ko ari ibintu byo kumenyera kubaho, kuko ingabo nta n'umwe yari azi ko azo ibamwo ngo bimugende uko iyo mbeho twateze turamenyera. Hama ku bijyanye n'ubuzima je niyaza ko ari ibintu bisanzwe, abantu benshi baciye mu gihugu cya Serbia bafite ibyo bita diblame, kuvuga yuko bafashe amaprente igikumu muri kimwe mu bihugu bya Buraya atabiri naho bace basaba ubuhungiro. Iyo diblame rero ni ukuyirindira igahera umuntu wese arayiciyemo. Je nariciyemo, narabayeho n'imigeze ndadicari cyo kubaho mu mahanga, kandi nabibanye n'undi mukobwa ndabibamwo, kandi ndabivamwo. Ubuya ndasubira kujya mu buzima busanzwe nyine, hamwe uronka impapuro ugasubira ukaronka pasiporo ukamenya ko voyaje, ukamenya yuko ufite amadevoir muri icyo gihugu ujyemo. Ni ukuvuga ko bishobora kubitegereza gukunda no ku bandi bose kujyana n'abandi bose baje imbere yacu byakunda. Icyo navuga cyose ni uko aba baje basasa bamenye ko bategereza gukora amaboko mu muzu, bamenye ko bategereza gukora, bamenye ko tutegereza kurondera ubuzima, bamenye ko bategereza kurindira izo mpapuro. Nibasironka umunsi n'umunsi barashobora no guca baronkana na toilete, umuntu agashobora no gutaha i Burundi agaca kuramutsaba nzeye.
Hanyuma mukurindira ico kiringo co kukanuvuze ngo bagashobora no gusubira ubundi kuramutsa abavyeyi, karantwengeje kuko urumva hari aho bingira bita babigoye no gusubira n'izo mpapuro wamaze kuzironka mugihe haba hari kibazo cy'umutekano kuzina ryawe canke iki hanyuma ga Johnson mukuri
batarashika ngo batore no kwitanga bizosura kumara igi
hanyuma none mukurindira ico gihe urumva uravuga kumenyera kugira iki abo muvugana abanze mu mashira hamwe haranira gateka kazi na muntu abagize leta yegereye aho muherereye babivuga kwiki
tomoye iriwa uguma uko uhamagara kuko kumunsi ugenda iminsi yose uguma uhamagara ubaza n'imbari w'ibibanza byabonetse cyangwa abantu ufite iwabo bakaba batonda aho bita kuri petition kugira barabe yuko babaha ibibanza ibibanza ntibiri ko biraboneka kuko abarundi bari ngaho ni benshi kandi n'abari mu masante ntibari ko baravayo niwe ko bararonga impapuro ngo bagire ngo bari ko baragabanuka kuko abaje ngaho aye bavuye muri Ukraine bari benshi gusumba kandi abazungu bapfera kwakira umuntu avuye muri Kenya gusumba umuntu w'umunyafrika abo basubiye kwakira gusa nabo bapfaso ni nabo bana n'amazi bafite imiryango ibyo nabyo bikagira ingaruka mbi kuri abo bashoboye kuba barindiriye hanze urumva ikibazo cyoroshye bateza kurindira kandi leta niri kwiragira icyo iri kuravuga kuri ibyo iyindi ngorane iriho iyo bakwimye ahuba urafite ububasha bwo gufata umucamanza wawe mukaza kwitwarira leta sitire ya leta isanzwe iha abantu aho baba ariyo fedezi ikabura igasa ihabwa itegeko na leta yuko itegereza kuguha ahuba ariko urumva leta ntikwanyare fedezi iri muri leta ugiye kuyitwarira muri leta naho uyitsinda yuko baguha nkuba cyangwa by'amahera bavuga ngo bazubaha baraguma bavuga barasira ko n'ibikigiri yahabaye makondanasiyo bagashira ko bikigiri fedazili zaho umuntu ariko na rimwe turi byatwumva ayo mategeko yakurikije ngo uwo muntu ashobore guhabwa ayo mahera yitwa kubera kondanye fedazili kubera itamuhaye ahaba iyo minsi yose yaba mwibaramerewe nabi
ego trofse na Fabien vuye kure Fabien kaze kujugira America no muri Sanga
ego murakoze kujugira America murakoze
uherereye he
ndi ikarusi
akabazo kawe kwa Josephine Johnson Nkunzimana na Anna itwa gutumire muri Sanga ino munsi
ego akabazo kambere nagira ndamubaza ndagumutumira bega ko ubona abarundi bagiye ndafise na petitere yagiyeyo yagiye mu kwezi k'umunani kandi yagiye ogandre nkanyandikira yanyandikira ama audio mesi andra yuko aya ubuzima nubwo bafiseyo ubuzima butameze neza yuko bamwe barara mu ibarabara baratafise inshuti canke abandi bagenzi baba baratangira kusubira ne basanzwe bari mu cyo gihugu najya ndamo bati ndeka kuri diaspora y'abarundi yari isanzwe iri mu cyo gihugu yoba iriko ifasha iki abarundi bene babo baba barakiseyo bagira amigo yo gushika ariko bakaba atakanshuti canke abandi bantu bari bazinanye bari basanzwe mu cyo gihugu
Fabien ibyo bibazo Jones yabyishuye kugira ngo ducungure umwanya tugutumira aho guhava usubira kumviza kino kiganiro kuri wezi tataka burungu radio yacu vewa akaburungu.com uraza kumvamwo ibitandukanye bariko barakora haba ba Jones aba bandi batandukanye sivyo ugira umunsi mwiza Freddy wewe uratwumva na wewe Freddy uratwumva Freddy uri ko ku murongo wa telefone mwinga bw'ivyuma ndabona bambara ko ariko ntariko aratwumva Freddy uratwumva
ndabumva neza cyane
uherere he
uherere mu cyaha cyo kuzumbura
akabazo kawe
akabazo kanje kahaba kagomba gushusha nako uwundi munywanya kuye ko kubera no mujya ku murongo sinumvise gitanga ingene cyagenze gusa naje nagomba mbaza nyene icyo kibazo kuko urumva iyo hari abantu bamaze gusabiye muri icyo gihugu hakaba hariho bene wabo bo bamaze kuhaje ku bwa mbere naje nagomba kubaza ikintu bariko barakora kugira ngo abo bantu bari mu ibarabara bashobore kuvayo
na wewe turagutumiye kumviriza kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com Jones yabyishuye
ego
kugira umunsi mwiza Ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Johnson none abari ko barafasha bafasha ku buryo bwabo bararonka uburyo bwa leta canke ni
Ya nagira ndakugire yuko ata buryo bwa leta leta iri kwiraho nibarabana nabantu n'amashyirahamwe umuntu wese yigenga avuga ati je ndasaba gufasha abo bene wacu sabarundi gusa ariko arabigira rero n'abandi banyamahanga bagira ikigongo akagira uwo mutima wo gushaka kubafasha kuko iyi mbeho itanguye ubuya izura inzara abo bantu nabo rero bagisika basasa iyi mbeho usanga kenshi batabimenyereye nagira ndavuge ko sinavuga ngo hariho amasosiyasi asanzwe ariho asanzwe azwi agakora ukwabo ariko ikibazo twe twavuge tw'abarundi ni uko tw'abarundi tudafite ishyirahamwe rimwe riro gupfa amasosiyasi yose kugira ashobore gukorera hamwe bashobore gukordona ibyo bikorwa byose kuko hari igihe ndazi ko hari umunsi w'imana hari abantu bitanze baza kujyana imfungurwa basaba bahurira n'abandi basabasanga bazanye ibyo kurya byinshi baba ibyo kubasigira kandi badasa naho baza kubitira mu mikoronde nko ku mugoroba ngo baze kuba nabo babifungura abarundi twe ntitwigeze tubwira komike ya sivi y'abantu baza gusaba ubuhungiro ngaha mu Bubiligi icyo kintu ntikigeze kibaho gusiku ariko ubu kubera baje ari benshi bitegereza kubaho kubera dutegereza gukurikirana uko aba bantu bose bariko baraza kugira tushobore no kubera n'icyo tubafatamo tumenye n'ibyo n'ibyo bagira basike ko na procedure yabo ukuntu iri kuragenda kuko uri kuritanga procedure igenda bukebuke hari igihe cyo kwitanga hari igihe cyo kuronka wuba hari igihe cyo kuburana hari igihe cyo kuronka impapuro hari igihe cyo kuyasara hamukaze mu buzima busanzwe ukarondera akazi procedure yose rero kugenda iragenda ifodora ko tujya hamwe kugira twige ukuntu dutegereza kubafasha kugira umwe wese ashobore guheza iyo procedure yose bimeze neza atagize ikibazo
yego ana urumva u Burundi buri mu ba gatatu abanyagihugu ariko baraza ngahari benshi bitigira biri hejuru by'abasaba ubuhungiro hariho Afghanistan harimo na Syria abo mwazananye mu nzira watubwiye ko harimo n'abarabu bobo nabo ibazo mufise ubona babifise canke bobo barorohegwa kuko batari mu bwinshi bwaje bwiruka buva muri Saudi
edeno bayoko mu nzira nabo nyine niborohegwa kuko ibyo gucamwa n'ibyo bacamu
bamaze gushika
bebo mu nzira
bamaze gushika mu Bubiligi nabaze bamaze
mu Bubiligi ni possible ni makuru twese urumva nta nabyo gufavorita barayina nuko natwe dusaba je nabone
hanyuma aho barara nabo nyene nuvuga mushike rimwe nti baraba ngo abarundi tumaze imisi tubakira ari benshi ka tubanze kuri aba tutariko turakira
oya muratonde murongo bakafata no musi twakira aba bahete abandi bashaka bakabukeye
mugango abavyeyi bafise abana barabatazire n'akazina ngaho aba mama babazanana n'abana ngo bana barabatazira akazina kuko babafasha kuronka impapuro byoroshe
bibo birabana umukuru n'impapuro byoroshe bizana n'icyo warahunze na histori yawe mugabo ubiye kwitanga batangura kwanza amafamiye n'ese batere bakaje mu nyo
abana babatazire izina rya visa kuko umwe kumwe n'uwo mwana umupolisi nagukubita umupolisi nagufata nabi uri mu nzira kandi ushitse ngaha uwo mwana niyo viza yawe kugira ushobore kuza muri santire nicyo gituma hariho abantu benshi usanga haje nk'umupapa n'umwana umwe cyangwa umumama n'umwana umwe kuko bazi neza ko bategereza kumwakira si utari umugabo kuko umugabo niyo bigoye kumwakira umugore we nahaze ari wenyine nabo batamwakira indwi imwe indwi zibiri barate bakamwakira ariko umugabo we hariho n'abamaze amezi n'amezi bakibamwe barabara urumva ngo n'amaviza yabo
ego kandi nsubiye inyuma ngoma ndamubwira Jones nko muri ko batugurure ndane ni wa mbere hagoye kujabuka uri kumwe n'abana uri kumwe n'abana ni gatebe babasubiza inyuma ni gatebe babagire kintu cyo go back uva kwa kusubiye bakubwira go back ni kuvuga ko ubusubiye muri Bosnia ugacura gutata mugabo kenshi uri kumwe n'abana muri kumwe n'abagore muca mugira ikintu yitwa muca mufama famiye famiye rero muba mufise amashanse menshi yo kurengana mugabo uri nk'abahungu gusa muteza gusubira inyuma bashobora kubimenya kwa agenti ofisi umwana abarizi
urumva abana niho niho bace batazira kazina ka visa
Yego.
Hanyuma yo makuru ga Johnson uvuze ngo yabakubitswa ni bande bakubitirwa hehe bamaze gushika ngaho police yo ngaho cyangwa ni police ya za Croatie Serbie n'ahandi?
Oya abandi bakiri mu nzira police bafashe harabanditswe mu minote harabakubitswe basubiza inyuma kugira babahamagobas cyane bakasira mu muduga bakabatwara inyuma ngo yandi ahantu badashobora no kwiroturuba kugira bazosubire kubandanya urugendo rwabo.
Nuko rero turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cacu. Alain, ico kugwa ku bwawe kugira ngo mworohegwe nk'abashasha bari ngaho mu Bubiligi co bicahe?
Bae, tuwa iki nshambaye no kubanza bafatwa mbere bakanza aho turara hameze neza kubera iyi mbeho ije inzara. Hama ikindi kintu nacyo bashobora kugura andi masantre yo kutwakira twebwe tugitwa yikwiyenteka nta kibazo hama twambere ubuzima nk'abandi bari njo shati bitari.
Reka imbere ko nsubiza micro Jones nawe akatubwira ico kogwa n'impanuro yotekerera abaha Musanze, tubanze dufate Samuel byihuta. Samuel, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze. Mbere hari n'ibona mwaramutse kuba ari muri Amerika na nibaza ko ari mwaramutse kuba ari ku masaha y'ubuzima nawe n'imyiriwe.
Abo ni ba Jones na Alain. Akabazo kawe kihuta, Samuel.
Okay, aka naho ikiganiro ndagitamiye zere kunera nagenda mubaze ni je manuro yoha abandi bantu babaje ne cyane n'indi miryango petete yarise nayo n'ute n'imbere yo kuja yose yiburaya baciye mu nzira baciye mu nzira nabo baciyemo baraze kuntu urugendo rwabo rwagenze kubagezaga mu Burundi gushika ubu bashitse hiya.
Urakoze. Reka mfate na Omar. Omar, uratwumva na wewe?
Ndawumva cyane.
Uherehe?
Mherereye mu Kayanza, nashaka mbanze mbaramutse.
Urakoze. Akabazo kawe kihuta, kugira duhe akanya batumire ko kugira ijambo rya nyuma.
Akabazo kanje naka, kubera hari mbona urwaruka rwinshi rwahurumbiye kugenda muri Serbia, ariko bo barabihagarise. Je nabona icyo naterera kugwaruka gora abakoze amahera dukoresha rugakoresha imigambi y'iterambere mu gihugu.
Urakoze, ugira umunsi mwiza ngaho mu Kayanza. Jones, akajambo kawe ka nyuma, impamba wotekerera bagusanze ngaho mu Bubiligi abakiri mu nzira bagana ibihugu bitandukanye by'umugabane wa Buraya na Kayanza.
Njyewe wabwira yuko baze bazi icyo baje gukora. Umuntu wese afite objective mu mutwe amenye yuko kuronka impapuro siko gucuronka ubuzima. Ubuzima ngaha ni ukuzokwiga, ni ukuzokora, hama mbaye onore imiryango yabo, kuko hariho abantu imiryango yigoreye kugira bashobore gushika ngaha. Aya ntibaze bapfina na gato, bakura amaboko mu nkubyi, bakore gishobore gutera imbere.
Hanyuma bari ku rubuga nabo batandukanye, icyo twita diaspora, Abarundi, Abanyarwanda, Kongomani, abatandukanye.
Abandi basanzwe bariko barumviriza iradiyo cyane
abasanzwe baba ngaho bahashitse ubwa mbere, warubwiye abari mu abahaje mugaba bamaze gushika, bamaze kubaho nk'ababirigi cyane bafite ibyangombwa byo kuba ngaho.
Ego, bafatse kuko aribo bariko babikora kandi babikora neza. Icya kabiri nacyo ni ukuza barareka guhenda abantu bari muri Afurika yuko Iburaya ariho hari uburaro n'uburamuko. So urashobora kuba i Burundi ukabaho neza nko kuba Iburaya ukabaho neza, bivana n'uko wowe udesije kuhaba neza. Baze bababwiza ukuri, ntibaze barabahenda, kuko benshi babahenda ngo ingo nzogufasa, ingo nzokugira ikiniki, ingo uzoshukuronka akazi asitse ngaho akabona ntabibonye agaseka badese, kuko uko bamubwiye siko yahasanze.
Yego, nuko rero Josephine Jones Mpunzimana, tugushimire kuri kano kanya wahije ujya Amerika ejo rikahongera kukikora ko kubibazo bitandukanye byo ngaho mu Bubiligi canke Buraya, nkumenyesha makuru uyigenga kandi n'umuhinga mu byo kumenyesha makuru uzotwitabe nk'uko wabikoze no munsi.
Yego,
ndabyemeye ko turagushimiye na wewe Alain kuri kano kanya waduhaye kugira ngo dushobore kuyaga ubwo rugendo rwawe. Turazi ko rwabaye rurerure, hariho byinshi tutashitse, ko hariho amakuru y'ingene bavuga ko mwakubitirwa muri ya Europe ya za Serbie. Ijwi rya Amerika turemeye kuzogaruka kuri kino kiganiro vyimbitse, nitwongera kukora kugira ngo uze nk'umwe matangabuhamya y'ubuzima mwisi bw'umusaraba mwaciye ko uzokwitabe nk'uko watwitabye no munsi.
Na kibazo nitovitaba.
Eh kwa mahigwe masa muri ubwo buzima bushasha bwawe mu bubirike. Eko abandi dushimiye ni mwebwe mwariko mutwumviriza muherereye ku mpera zine zisi yose yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma nibo batumye amajwi yacu abashikiraho mwari muherereye mwese abaduterere ivyumviro abakwiye na mwebwe mwakoze kino kiganiro muri sanga cuno musi mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na Joe Diana nini nahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabiyike banuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mo byose turaza kongera saa 12 ku makuru azobagezeho mu karere kibiyaga bigari mu kurindira mandanye kuryoherwa n'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye zisamirana aho muherereye turasubira saa 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mu makuru azobagezeho.